VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere, muri kumwe na Oriane Itangishaka ku makuru yo kuri no saha. Tubibutse ko mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Ndabaha ikaze mu biganiro vyo kuri nosa. Radijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru avugwa ku Burundi muri aka kanya. Duhere mu ntara ya Gitega, umuyobozi w'ishure ryisumbuye bita Etoile du Matin riri Bugendana yazindutse yagirizwa n'abavyeyi bari kumwe n'abana babo biga kuri iryo shure yuko yabashurashuje aba bana bo ku ishure rya Etoile du Matin. Muri abo bana bamwagiriza haruwaje azanye umwana yoba yamuvyaye ko umuyobozi akaba yaciye uyu muyobozi w'iryo shure akaba yaciye abura amarengero yiwe muri aka kanya ntawuzi yari. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana ducire ku mayange ko vyifashe kuri iki kibazo Gitega. Fidel, uratwumva?
Ndakumva neza Oriane.
Fidel, tubwire muri make ko vyagenze kuri iryo shure rya Etoile du Matin aho ibugendana.
Muri make abo bana bari baje gushigikira mugenzi wabo yarazanye uruyoya nk'icemezo cuko uwo muyobozi asanzwe arongoye iryo shuri Etoile du Matin yamushurashuje akamuvyara ku mwana. Uwo mwana rero yemeza neza yuko afite ivyemezo bitandukanye vy'ubutumwa bagiye barandikiranira, amubwira yuko agiye kwibaruka kandi akeneye ibirezo by'umwana ndetse nibyo mufasha kugira ngo ashobore kumwambika. Uwo mwana rero w'indwi zibiri yaramaze indwi zibiri avutse yaje hata ibintu yambaye bikwiye ko yari yaje yambaye uduhuzu dusa n'utwahetse. Avuga rero ko umuyobozi yomufasha kugira ngo uwo mwana ashobore gukura neza ndetse n'umuvyeyi mama w'uwo mwana w'umunyeshuri yakaba yari aje amuherekeje n'abandi bavyeyi hirya no hino mu kibano bakaba bose bari bashigikiye uwo muvyeyi ndetse n'abana batandukanye b'abakobwa biga kuri iryo shuri baguma bavuga yuko bafite ivyemezo bitandukanye ko yabagerageje kenshi aho ngo yababwira yuko batemeye yuko baryamana ashobora kubirukana canke akaba yobeza bimwe bamenyereye bavuga ngo gutema kuvuga mu ishuri akadubura mu gihe atokwemera ivyo umuyobozi avuga. Icegera c'urongoye iryo shuri we wasa naho atacu yagombye kubivuga ko ariko yuko yaramaze kubimenya habaye n'inama y'abarimu bose kuri iryo shuri rya Etoile du Matin. Ariko akavuga ko babajije umuyobozi kuvuga yisigure kuri ivyo bamwagiriza ngo akaba yarabihakanye. Abarimu nabo nyene bigisha kuri iryo shuri bavuga yuko ico kibazo bari basanzwe barakimenye baga baza uwo muyobozi ko yotanga umuco bo rero bakavuga yuko ubu aho bigeze ari ikibazo c'ubutungane.
None uwo mwana ashobora kuba yarashurashujwe n'uyo muyobozi afise imyaka ingahe yaje uyo yaje afise umwana?
Uwo yaje afise umwana nk'uko twabonye ku ikete kwa muganga aho yibaruka banditse ko so imyaka 19 ariko abizi j'amategeko batubariye yuko mu bisanzwe iyo umuntu akigufise ko uburenganzira nk'uwo w'umunyeshuri mu gihe yamubwira yuko hamwe yo mwankira ivyo ariko aramusaba iyo muyobeza kiguma ari caha gihanwa n'amategeko. Aho na uwo muvyeyi w'umwana wasaba yuko yokwemanga ivyabaye akamwiyandikisha ko kuko avuga ko no mu gihe umwana atanditswe kuri se amwemera bigoye no kumuvuza agasaba ariko uwo muzigo uremereye uremekwa uwo muyobozi w'iryo shure urongoye indero muri komine ya Bugendana igihe twamurondera twasanze avuye kuri iryo shuri ariko tumutelefonye dwejeje kumwidondora ntiyashimye kugira ico tubarira
none abo bandi bana nabo bandi bavyeyi bari bahari kuri iryo shure uno munsi bari bangana bate abana babo bari bafite imyaka ingahe bashobora kuba nabo nyine barashurashujwe n'uwo muyobozi
abo bana nka bose no kubwira yuko ibikorwa ntivyakozwe uno munsi kuko hariho n'ikibazo cari gitegekanijwe cari gukoreshwa ariko ntivyashobotse kubera abana bose bavuga bati naho yugaruka ntidukeneye gusubira kumubona bigiye bija ahabona vyahora bibera mu gifuri umwe wese atinya uwageragejwe atariko rero ubu ntidushaka kumubona tubona yuko ari nko kuragiza imfisi ntama
None Fidel d'Antoine ni naba ntihenze muri yo ntara ya Gitega bubaye ubwa kabiri mu kiringo cy'ukwezi cyangwa ukwezi n'inusu ivyagirizo nk'ibi bibaye aho umuyobozi cyangwa umwigisha yagirizwa gushurashuza abana ikico bari kibazo gitanguye kwibonekeza cyane muri yo ntara cyanke byifashe gute abavyeyi bavyakira bate kuvyo bintu biriko biraba aho Gitega
nk'abavyeyi twavuganye hano ibugendana bavuga yuko ivyo ari bintu ahubwo abajeje ubutungane n'intwaro ndetse n'igipolisi cane cane abajeje guharanira agateka k'abana n'abakenyezi ko bohaguruka kuko bisa n'ivyarenze inkombe kuko aho batakigera n'abana batagira umutwe n'abana biga mu mashuri mato mato batarashika mu mwaka wa gatandatu nk'uko vyagaragaye ku mwigisha yigisha mu gisagara ca Gitega aho ubutungane bwamuhanishije umunyororo w'imyaka 30 amaze kwagirwa n'ico caha naho nyene yagirizwa abana b'abakobwa bakiri bato abavyeyi rero bose ubu bafite impungenge bamwe mu bavyeyi mbere bagasaba gukurikirana abana b'abakobwa hafi aho basaba yuko boza barabaha ibiganiro kuko rimwe na rimwe hari igihe babwira abavyeyi ibimaze kubashikira kuri abo bafite uburenganzira bajeje kubarera ariko abavyeyi bakabifata minenegwe bakabifata nk'aho mengo n'urusaku kubera vya bindi vy'indero y'ikirundi mu gifaransa bavuga tabu ari ibintu usanga bitavugwa kubwira umuvyeyi basaba rero ubu bo bivugira ku mugaragaro kugira ngo iyo ngendo yo hagarara
akandi kabazo kanyuma Fidel d'Antoine uwo muyobozi nta makuru yiwazwi aho yoba ari canke ico yoba yaravuze ico yoba yavuze kuri ico caha bamwagiriza uno munsi
no je ubwiwanje nagetse ku telefone telefone yiwe irasona ariko ntiyigeze ashaka kugira ico avuga yavuze ati ndahantu uko biri kose nzobarondira ndabaho umuco ariko gushika ubu ntaco yashoboye kuvuga kuko n'abamurongoye ku rwego rwa komine y'indero ntibigeze bamenya ahari ariko we yari yatwemereye ko azoduha umuco azoturondera we nyene turacarindiriye
ku rubanza ruheruka rw'umwigisha yashurashuje abana wo twibutsa muri makengene urubanza rwe rwagenze yakatiwe ate twibutsa abatwumva ko byagenze
ku rubanza rw'umwigisha aheruka mu gisagara ca Gitega yakatiwe urubanza rw'umunyororo w'impaga w'imyaka 30 no kuriha amande n'indishi y'akababaro imiliyoni 52 izo rero baziharura bafatiye ku mwana umwe imiliyoni 3 uko yagirizwa n'abana 18 mu gihe rero ayo mamiliyoni 52 atoyariha yuko yoca subira gahanishwa kandi umunyororo w'agatsindikirizo bimwe bita siosi mu rurimi rw'Igifaransa w'imyaka yindi 30.
Urakoze cyane gose Fidel d'Antoine Sabimana kuri iyo nkuru. Ahandi naho leta y'u Burundi yatangaje kuri uyu wa mbere ko kumuhinga moko ingwara ya malaria ifatwa nk'ikiza mu Burundi. Turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza aducire ku mayange uko murantunga reka Eloge Wirikaneza inkuru yiwe tuyibashikirize kuri itangazo ryashikirijwe n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi.
Kuva ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere umwaka w'2017 gushika ku ya 10 ukwezi kwa gatatu abantu batari munsi y'amajanindwi na 196 niyo bishwe na malaria kubarenga miliyoni n'ibihumbi 108 bagwaye iyo ngwara muri ico kiringo nyene ugereranije n'ico kiringo mu mwaka uheze ivyo bitegira ivyiyongereye ibice 13% nk'uko bisigurwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida Josiane Nijimbere ubu rero iyo ngwara leta yifata nk'ikiza cyateye igihugu umushikiranganji Nijimbere
twisunze ivyashikirijwe n'abahinga barungitswe n'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bagize amatohoza mu Burundi hamwe n'ibiharuro igisata kijejwe gutororokanya ibiharuro co mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida turemeje uyu munsi ko mu Burundi twatewe n'ikiza cy'ingwara ya malaria
Intaze sinzikaye kurusha izindi nizo mu buraruko n'uburaruko bushira ubuseruko nazo ni Muyinga Kirundo Karuzi na Cankuzo izindi ntara kandi ubushikiranganje bona kwiyo ngwara ibonekezamwo ni Ngozi Kayanza Gitega Rutana na Ruyigi umushikiranganje w'amagara y'abantu atubwira imvonya mukuru zatumye iyo ngwara yongerekana
kubera ihindagurika ry'ibihe imibu itera malaria ishoboye ubu unye kuba mu gihugu cyose cy'u Burundi irashoboye kugwirirana mu kiyaya cimbo kandi ubushuhe bwaraduze no mu misozi ruguru bwaraduze muri izi ntara twavuze kuburyo bw'uko malaria ishobora kugwiriranirayo muri izo ntara ikindi twovuga kibitera nuko habaye ukurima igitegwa cy'umuceri murazi ko kijana n'amazi ahantu amazi aguma ateze kandi ni vyiza turahimiriza abarundi ngo barimo umuceri ariko tukongera tukanabahimiriza guca bafata ingendo yo gukoresha umusegetera nkuko bikwiye yo kuza barakura ivyatsi kuza barakura ibidengeri vy'amazi hagufi yaho baba kugira ngo birinde ko iyo mibu yoronka ahigwiriranira bagaheza bakitaho cyane kujyama mu musegetera uri mu muti w'icimibu gufata umugenzo mwiza w'uko ugwaye wese anyarukira kwa muganga
mbega none nizihe ngingo ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwafashe kugira ngo butuze ico kiza
buriko buraheraheza umwiteguro wo kugwanya ico kiza bufatanije n'abasanzwe babufasha muri ico gisata imiti yihuta yaraguzwe kandi turiteguye kuvura abene gihugu bose ariko iyo miti ntirakwira turabandanya gusaba abagira neza kugira ngo babandanye baturungikira n'iyindi ubushikiranganji bwararungitse abaganga basanzwe bakorera hagufi y'umushikiranganji kugira ngo baduge muri ubwo burere bw'ubuvuzi kugira ngo basahirize bene wabo bari ku rubuga muri iyi minsi iri imbere naho tugiye kuvurira abene gihugu mu mitumba cyane cyane imitumba iri kure y'amavuriro mu burere bw'ubuvuzi 26 aho tuzovura abantu bose mu burere bw'ubuvuzi 11 businzikaye kuruta ubundi
gushika ubu amamiliyoni 31 y'amadolari y'abanyamerika niyakenewe kugira ngo ikiza cya malaria gituzwe
Icyo rero twashitseko nuko twashoboye gushika ku bikogwa nkuko nabibadondeye bizokogwa bikaba bizotwara amafaranga angana imiliyoni 31 y'amadolari y'abanyamerika ariko ibi biharuro bikaba bishobora kongerekana bivanye nuko tuzogenda turaba ibikenewe turangije dusaba abasanzwe badufasha kongereza inguvu mu kuduterera mu bikenewe byose muri iki gihe tugiye guhangana n'iki kiza cya malaria kiri mu gihugu cyacu
mu mwaka w'2016 ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe gita hamagara y'abantu ku isi OMS byerekana ko abantu barenga 1,800,000 bagwaye malaria mu Burundi abarenga 300,000 muri bo yarabahitanye Ingwara ya malaria yaheruka kwemezwa na leta y'u Burundi nk'ikiza mu mwaka w'2002. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Amakuru y'iradijwi rya Amerika arabandanya mu Burundi kandi abanywanyi b'umugambwe FNL yigenga riyobowa na Agathon Rwasa hakaba kandi n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka bamaze iminsi bafatwa muri yompi bashigwa muri yompi hirya no hino mu gihugu benshi muri bo bagirizwa gukora inama zitemewe n'amategeko ariko abo banywanyi bo bavuga ko ari totezwa bariko baragirirwa ivyo kandi vyemezwa na Agathon Rwasa yabivuze mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Edigwema mu kanya gaheze tubatega amatwi
kugira ngo iki gihugu cacu gishobore gutera imbere nuko ugize amahirwe yo kurongora abandi ataba yo kwitiranya umugambwe ngo awitiranye n'igihugu kuri ubwo agashaka yuko abari bo bose bagira icyo baterereye mu kubaka kino gihugu cacu c'u Burundi. Uno munsi hari abantu usanga bafite ingendo yo kubona ko utari mu mugambwe kumenga nta burenganzira ufise bwo kwiyumvira ku buzima bw'igihugu, ariko sibyo. Hariho ukuntu hariho bamwe bamwe usanga bagomba gukoresha ububasha cyangwa igihagararo bafise ukutariko. Ibyo mwavuze by'agatotezo karahari, abantu kuko barafise uburenganzira bwo kugenderanira, abantu barafise uburenganzira bwo gutembera, abantu barafise uburenganzira no kuvugana ku bibazo by'ubuzima bw'igihugu. Ubwo ni uburenganzira atamuntu yurinda kuza kugusabira uruhusha, buriho niko kamere y'umuntu imeze. Ko rero abantu bahura bibere mu kabare ko barasangira gacupa ngo umwe ko mutari mu mugambwe kanaka mwese muri mu makosa muri ko bigira inama guhishwa, ariko iyo wumva gukora inama guhishwa ukayikorera mu kabare, abantu binjiramo bagasohoka uko bashatse, ufite amafaranga wese aza akagunwa icyanwa cyanye ikindi kintu yo bashaka aho hantu. N'ingorane imakambi byashitse abantu bagiye kuramutsa umuntu yabuze amahasa, nuko kumbure bari basanganywe kuvugana ibyo bari basanzwe bazinanye, n'ibyo n'ibintu byari bisanzwe cyane. Guca bagirizwa ngo bakoze inama ngo itemewe n'amategeko, ngo itazwe n'amategeko. Iyemewe n'amategeko ni iyihe? Igitazwe n'amategeko ni iyihe? Cye ku bwanje inama iyo ariyo yose yoba iri kirigisha kugarariza, inama iyo ariyo yose yoba iri kirigisha kugumuka, iyo nama n'amategeko yoyemera. Mugabo abantu ko bovugana ingene biteza imbere, abantu ukuntu ko bovugana ukuntu bagira igikorwa cyobafasha muri kazoza bashobora kwisununura, iyo nama umuntu yisabira amategeko usaba uruhusha kwandi.
Bwana Perezida, akenshi abo bantu bafatwa n'inzego z'igipolisi rimwe na rimwe bagafatwa n'inzego za leta, iyo leta nawe irimo?
Leta nibyo nakubwiye, hariho bamwe kumbure bakoresha ubutegetsi ukutariko. None dufate wewe wagirije abantu yuko bari mu nama, ntuzane icegeranyo cy'inama bariko barakora, ntuzane programme y'ibyo bagomba kwihweza. Ubu koko atari kuhohotera umuntu, atari kumurenganya, urumva yuko aho hantu atari gikenye gusubura kurakoresha.
Iyo uvuganye na bamwe muri abo bayobozi ukabagaragariza impungenge ufite, ibibazo abayoboke b'ishyaka ryawe bahura nabyo, ibisubizo uhabwa ni ibihe?
Inyishu zitangwa bivana n'uwo muvuganye. Hari abo usanga bumva kwiyongenda ko ariyo bereye kugira ngo berekane ko bakomeye, kugira berekane ko bategeka. Urumva nk'uwo inyishu akwereka akubwira ati ahubwo ati nabo nafashe maze gufata abake ati bose nzobamarira mu munyororo. Bariho bavuga mwe nuko. Hariho n'uwabwiye umuntu ati ahubwo aho nzobona batatu bose nzoshira mu gasho. Urumva yuko mwe nuyo mbega yo batahura icyo cyo demokarasi, sindabizi. Nabandi rero kumbure baba bavuga bati yego ibyo uri kuravuga turabyumva, ati mugabo iyo bipangirwa iyi ngingo zifatirwa twebwe ntituhashika. Abandi ugasanga barabahaye izo manza mwemizo, umucamanza akaraba agasanga ni dosiye igaragara. Mugabo ati aha rero mugabo sindamufungura kuko bampaye amategeko y'uko abwiza kuvundira mu munyororo. Urumva rero si ukuvuga ngo bose barabishyigikiye, ariko urumva yiganje ngo yimye izindi zibona. Niyo ngorane rero dufise, kandi icyo ni igitsitaza kinini ya kuri demokarasi y'Urundi.
Bwana Rwasa, mu gihe aya makuru akomeje kuvugwa y'abayoboke bawe bakomeje gutabwa muri yombi, nawe ku giti cyawe wavuze ko umutekano wawe ubangamiwe gute?
Ibyo saka sese shoro muri kuko amakuru turayaronka. Hari abantu kumbure kumbo novuga zuko bumva yuko ubuzima buri muri politike gusa, usanga igihe cyose barondera ukuntu bovuga demokrasi mugabo bagakora ibinyuranye na demokrasi. Demokrasi ni ukuvuga yuko hagomba kuba ihiganwa, kugira ngo rero habe ihiganwa nuko abantu bagira amahirwe amwe mu kuryitegurira no kurikora. Uyu munsi rero hano mwumva yuko babwira yuko hari imigambwe 40 ningahe. Iyo migambwe 40 n'iyindi ugiye kuraba cyendagenda hijya no hino rimwe na rimwe mu gihugu murambona idrapo y'umugambwe wa president Nkurunziza n'amaga drapo yindi migambwe je mukunze kubona bisigura ko imigambwe isigaye mu mpapuro ku rubuga atayiriyo
abari mu ishyaka CNDD-FDD bashobora kuvuga ko impamvu ayo madrapo atagaragara nuko mutagira abayoboke muri iyo mitumba
icyo kirashoboka kuko hari imigambwe imwe na twebwe tudi neza yuko ishobora kubiriho kuva mu 1990 bwabo gushika no munsi itigeze no munsi numwe ivuga ngo iranatanze n'abakandida mu makomine hamaze kwa matora angana gute no kuvuga yuko imigambwe yagumye mu kagwi gatoyi k'abantu babarayishinze bwakubera yari yaramaze kwandikwa ikaguma yitwa kwa imigambwe hariho abandi rero usanga imigambwe ari kuva ati irafise junja iyo nayo ubutegetsi bwarakoze ku buryo imanyagurika muri iyo hariho FNL aho rero bakamamisi yose bashaka yuko imigambwe ikora ibyo CNDD-FDD ishaka ari naje gituma baca barondera gutonesha abumva yuko bogira ingendo kamwe niyo nicyo gituma gushika no munsi FNL byananiranye yuko yiyunga kuko igihe cyose kigeze ngo tugire intambwe y'ukwiyunga baca baza bagashiramwo ibindi by'iwabo ariko baza kuraba bagasanga by'ukuri abitwa yuko bari muri FNL yemegwa n'ubutegetsi ni bake cyane abari nyuma yanjye nabo ni benshi bakavuga bati rero ubu ntabandi rero bazohangana nabo kuri iyo yindi migambwe bisa nuko atayihari abo nabo kumugambwe ofisiyeri matwava bawutwaye mugabo bakaba bari hariya reka rero tubatoteze duhereye no ku mukuru wabo iyo niyo logique rero iriho kuri bamwe kuko harabavuga bati bazotegeka gushika Yesu agarutse harabavuga ati nimiburi Nkurunziza bwirizo gutegeka gushika 35 ati rero bagomba gukora ibishoboka byose bigenda uko abatabyemera bose bazoma ingene babakenyurira ibyo rero urumva rero niyo mpamvu kumbure igihe cyose wumva ko hashobora kuburuhagarara ukucanye kuriya mugabo je nkavuga nti kuko no kudasoma neza ibihe bya politike Burundi bugezemwo kuko Burundi bwo mu 60 sibwo Burundi bw'uyu munsi isi yo mu 60 siyo si uno munsi bare bakwiye kumenya yuko umutware agomba gutwarira bose hanyuma agaha amahirwe bose yuko higanwa bagaserura ibyiyumviro byabo abanjye kubakana uburenganzira bwo guhitamo ibyiyumviro bashimye gutyo demokrasi gatera imbere igihugu kigatekana aho kwamamura uhagarara byotuma noneho n'igihugu ntacyishobora gutera imbere kuko abantu batekanye bajya ku mirimo bakagwiza umwimbu gwiriye tukabona amafaranga tukabona mikoro yo kurangura imigambi itandukanye mugabo twamamura urugo ruhagarara abatware biyumvira ingene gusoboguma ku butegetsi n'ukuntu bozi birabandi n'ukuntu baburabuza iterambere riracyari kure gukwenda
urakoze bwana rwasa reka dufata abandi bakunzi baradijwe rya America Gilbert mwiriwe neza
niwe cyane nagyango ndamubaze matora y'ihumbi 2015 baravuze ngo ntibikwiye ko baza mu matora ngo hari ibintu bitariko biragenda neza ariko mu mwema tuza twumva yinjiye muri guverinema nagyango mbaza nti none niyihe mvo yatumye yumva yuko yoja muri guverinema kandi yavuga yuko mu matora hari ibintu bitariko biragenda neza
reka dufate na Niyonzima mwiriwe neza
yego murakoze kuduha umurongo ku ijwi ry'Amerika hama turashimye cyane ukuntu mwagerageje gutumira uyu mutumire agatoni rwasa ikibazo cya mbere nagomba mpere ko hari ikibazo cyagiye gitera ingorane kijyanye n'ikiringo cya gatatu cyo kwitoza kwa perezida Nkurunziza kandi igihe cyaje icyo kibazo nawe nyine ari mu bantu baciye amerike ariko rero akabazo nagomba mbaze none kugeza ino saha yoba akigwanya kiriya kiringo cya gatatu cyane aracaciyamiriza ikindi kibazo gifatiye aho akabazo nagomba ndamubaze ko leta arimwo nyine nawe nyine asanzwe yaratanze abashikiranganji batanu iramaze gutangaza yuko hazoba ikiringo kigira nka kane iramaze kuvugwa cyane biciye mu kiganiro CNDD-FDD igendiragirisha hirya no hino eske ko imaze kuvugwa yuko bazokwitoza ikiringo cya kane uyu munyacubahiro Nkurunziza azobifatamwo gute cyane kubizino saha position yiwe imeze gute kujanye n'ico kibazo cy'ikiringo cy'akandi cy'amurungizi.
Urakoze Niyonzima. Bwana Rwasa, ibyo bibazo byabo bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika muri Canada no mu Rwanda.
Yego, Jiriberi, ikibazo yabajije nagenda mubwire ko mu buzima igihe cyose umwana w'umuntu abafite imbere yiwe guhitamo hagati y'ikintu n'ikindi. Ibyo mu 2015 nivyo ko twanenze ingene amatora yateguwe ni washaka n'ingene yagenze. Ariko CNDD FDD bamaze kushira mu ngiro ibyo bari bapanze bigakunda. Aha ndamwibutse Nations Unies n'ayandi makungu baravuze bati nta kundi. Ibyabaye byabaye. Ereyo mwabarundi mwe nimwicarane muvugane ingene ibikurikira byobandanya atavyononekaye. Bamwe baragiye bati twebwe dufise imigambwe, abandi bafise ibiki, turemewe n'amategeko. Mugabo twebwe mumenye ko kuva muri 2010 kuva mu 2010 uburenganzira bwacu bwa politike twarabunyazwe, nta hantu twa dufise natwe tuvugira, nta sakanizo twa dufite ngo turavugiramwo. Ndetse muribuka yuko tunagerageje kuvuga tutireka ingufu z'abatavuga rumwe na leta tuzishyire hamwe turabigende dukora ku buryo duhindura ibintu. Murazi yuko bamwe bitwaje ngo bongo ni imigambwe ngo twe ntambwe dufise nta jambo dufise. No kuvuga rero twebwe tugomba kuja inyuma yabo kubyo bashaka mu gihe atabanwanye bari bafize mu gatwe twatubafite. Ibyo byose rero umuntu abiravye twe twaravuganye n'abandi, abantu baravuga bati ntibigiye kuba nko muri 2010 nge twishikana muri CNDD-FDD ntituhunga noye tugira gute. Bashobora tutireka tuje mu nzego kugira n'imiburi iburi turonke natwe aho dushobora kuvugira, aho dushobora gusenurira ibyumviro byacu. Turanavuga tuti reka tuje mu nzego kugira ngo agatikizo twatikijwe mu 2010 ntigasubire.
Umuntu yakwibaza ko kahise mwari mu kazi kuki mwahamagariye abanywanyi banyu kutitabira amatora.
Oya, no gutahura ikintu kimwe. Amatora twe twaravuga tuti amatora yego, mugabo harimwo ituntu duhaze nibakosore ukuna kuriya. Mugabo urumva nini mbugita n'uyifashe ikindi. Leta yari ifise seni, yari ifise byose, yaravuga iti genda bikora ibisigaye muri imenya. None yoyo ishoboye kubandanya ibyayo ibigakunda, wewe mutanganye gikenye none wocugira gute? Niyo nzima ati ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza, icyo kiringo cyarabaye umugabo nagenda ababwire ko wihweje ubwirizwa shingiro ijya ngingo y'232 uko yari iri zijya ngorane zari kuba naho hari kuba hari abandi. Ubu rero gisigaye mbega none iyo manda tuyikoze iki? Nicyo gikuru. Nimba barakoze ibyo bakoze bigakunda, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza itariki 20 z'ukwezi k'umunani yarahiye imbere y'inamashinga amateka na nkengo z'amateka yuko ari manda yo ya kabiri ko atazosubira kwitoza. Iryo ni jambo ryavuzwe n'umugabo kandi mu kirundi kizira kwihindukiza mu ijambo. Ibyo ndabigarukirize ngaho. Bati rero leta yaratangaje yuko hagiye kuba ikiringo cya kane cya Perezida Nkurunziza. Icyo jewe ntabyo nokwemeza yuko iryo tangazo ryo baryarabaye. Mugabo yavuze ati CNDD-FDD. CNDD-FDD yo bivuga yo bisubira, jewe sindi mu CNDD-FDD.
Bwana Rwasa, hari Profeseri Libera Ntibashira kandi uri mu Bubiligi utwandikiye avuga ngo wowe nk'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama ishingamateka ngo kubera iki hataba amatohoza y'ubwicanyi buba mu gihugu kandi inama nshingamateka ifite ubushobozi bwo gushyiraho komisiyo yo gukora ayo matohoza?
Icyo kibazo ndakitahura, ariko si jyewe notegeka yuko icyo ayo matohoza aba. Mugabo abantu babisabye, abashingamateka bakabisaba cyangwa abandi bakabisaba, ni bisanzwe yuko byo basabye yuko kiba icyo je sino gihari. Nimba nogisaba nkaronka abashyigikira yuko icyo kintu cyokogwa, nta kibi kirimo kibaye ko byotanga umuco kumbure. Aho bamwe bavuga bati amaraporo siyo, abandi nabo ati murabesha, abandi ati muragira gute, umuco ukagaragara ukaboneka byo babyiza cyane. Kumbure ndashobora kubwira abasanzwe bafite ikibazo cy'umutekano mu nama nshingamateka bakiyumvira kuri iki cyifuzo cya Profeseur Libera, kuko hariho komisiyo isanzwe igejejwe iby'umutekano no kwivuna abanzi. Ndahabwira yuko hari abarundi bifuza yuko amatohoza nk'ayaba, hanyuma ababijejwe bakabikurikirana ingene byashyirwa mu ngiro.
uyo yari agatogwasa ayobora FNL yigenga akaba kandi nicegera cha mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka mu Burundi yaganira mugenzi wacu Edigwema ahani naho rero tuheraheje ibiganiro n'amakuru twabateguriye mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye inosakimenyi n'abamafashije bose kudufasha mu kiganiro.